mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda muratwumva tankomanzi ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Turi kandi kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Niriboneza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane nahazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kongere tubahikaze nshuti bakunzi murabimenyereye ku misi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tuhakanya mukatubwira amakuru avugwa aho muri mukongera mukagira ico muvuga ku yo twabashikirije mu ndwi twa turiko turasozera mu yaranze ino ndwi twarabashikirije ayarimo inkuru y'impunzi z'abarundi zeruka guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ziva muri Kongo kwera kwanka kwandikwa biciye mu buryo bwa none. Izo mpunzi zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke naho zigatwarwa mu kindi gihugu cyo kwemera kubaka kirabatarinze kwandikwa. Ni nyuma yaho mu ntango zinondwi habagera kuri 33 muri zo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda kumana baterewe muri yompi na polisi y'u Rwanda yabagirije kugumura abandi. Mugenzi wacu Asumta Kabo yanyarukiye mu murenge wa Gashora bamwe muri zo mpunzi bakiriwemo maze adutegura ino nkuru.
Ntabwo nabashije kwinjira muri iyo nkambi kuko bisaba kubanza kugira uruhushya rwanditse, ariko urebeye inyuma yayo impunzi zari zicaye mu kibuga hagati zirinzwe n'abapolisi. Iyo nkambi yegeranye n'ingo z'abaturage nabo usanga baza amakuru y'izi impunzi.
Abo barundi se ko babaha ibiryo bakabyanga, babaha imiti bakayanga, ahubwo harimo n'abarwana bakabasubiza iyo ngiyo. Hano ibyo ari byo rwose umuntu y'impunzi kugira ngo aze gutegeka
aho gasoko kanya ariko baza guhaha
baraje abifitiye amafaranga.
Ubundi rero kamubwira baje mu minsi mikeya cyane kandi mu minsi mikeya ntago baramara hano icyumweru, ariko bavuze yuko bagirirayi ibijumba n'imbali n'ibishyimbo.
Abaturage n'abacururiza hafi yaho izi impunzi zitujwe babwira dijwi rya Amerika ko zari zisanzwe zisohoka hanze y'inkambi ndetse zikaza guhaha. Ubwo radijwi rya Amerika ryageragayo nasanze nta mpunzi n'imwe iri hanze. Mu gasoko kabiryo ngo kari mu murenge wa Gashora abacuruzi babo basobanuye ko izi mpunzi zari zisanzwe zibagurira ariko batazi uko byagenze.
Ubu nkanjye n'abacuruzi inanasi barazikenera cyane rwose banabagura nta kibazo. Ubu ngubu ntibaraza kubera yuko wenda hari ikibazo ari ukuntu wenda babanza bakababara sinzi, ariko iyo bamaze kubabara gahunda yabo yose irangiye ku isoko bazamo nta kibazo.
Baratugurira nta mafaranga bafite, baratubwira ko nta mafaranga bafite,
ariko ibyo mucuruza barabikunze.
Ibijumba, imyumbati n'inyanya n'imboga.
Ubu baraza ryari?
Ntabwo tubizi. Hari igihe babafunga, hari igihe hari saa babaheraho yo kuza guhaha. Ubu rero ntabwo baraza. Hari igihe baba arikura saa 5, hari igihe baba arikura nka saa 4, saa 3 gutyo.
Nubwo ijwi rya Amerika ryageze aho izi mpunzi zicumbikiwe, nta n'umwe twabashije kuvugana. Gusa uwo twavuganye kuri telefoni yadutangarije ko kugeza ubu nta gisubizo barabona mu byo basabye Leta y'u Rwanda, bakaba bagitegereje.
Barakatiye amategeko yo mu Rwanda, turaza turababwira tuti amategeko turatubona umenga niyo dushoboke tibasi turandika neketa tibasi n'umuduha inzira tujye gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Hama nabo ntibaheza ngo babitwemerere, turababwira tutane ko batwize ubuhungiro mu kindi gihugu kandi mukanga kuducira inzira ngo tujye kwisabira ubuhungiro mu kindi gihugu kuko tubona amategeko adashobokera.
Ni ayahe mategeko mwumvaga bagoye?
Biometri, izo z'icaco, hama rero turababwira ati rero basi n'umutufuma mu tusubita mu Burundi ako mutako twicira ngaha kubera turabona ibintu byari byabaye ku munsi wa mbere gashora mutukufitira mu ikandi butometse ibintu ku ngufu
hanyuma ubu bihagaze gute
gushika ubu n'imitende buke buke guhera ku munsi wa kabiri hari inama baratwemerera yuko ijambo yuko twabasabye yuko natwe ntako baza kutwishira ngaha buduha inzira byashe ko baduha inzira basi twisubije inyuma mu gihugu cyacu tujya kukwayo nabo baravuga bati reka tugiye kubyiga tuzabishikana imbere tugaheza tubahe nyinshi gushika ubu nitwe turindire.
Izi mpunzi zageze mu karere ka Rusizi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu zivuye muri Repubulika na Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zifite imyemerere yazo zihariye zivuga ko zitumvikana na Leta y'u Rwanda kubyo ishaka kuzikorera nko kubandika bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bakifuza ko bitakorwa mu gihe Leta y'u Rwanda nayo ivuga ko idashobora gutunga abantu itazi umubare wabo ndetse itazi n'uburyo ubuzima bwabo buhagaze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gashora mu karere ka Bugesera.
Asumta Kaboyi yarakoze kugenda ngaho muri uwo murenge kuturabira uko vyifashe. Mwe muri ko muratwumviriza turaza kubaha akanya nimba mushaka kugira ico muvuga kuri iyo nkuru, ariko imbere yo kukabaha tubanze tuje mu Burundi naho hari igikorwa co kwandika imigambwe itandukanye n'abigenga bifuza kuzokwiyamamaza mu matora ya guhakana canke kwemeza ivyahinduwe mu bwizwa nshingiro kibandanya bitegekanije ko gisozegwa kwa gatanu w'inondwi tuza gutangura aho bukera ku munsi wa kane aho urunani amizero y'abarundi gwaja andikisha waruserukiye agatongwasa yasavye ko mu kwiyamamaza ubu kwihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu vya politike. Umenyesha makuru wacu Bujumbura Raymond Zimana niyo yadukurikiraniye ivyo nkuru.
Umushinga mateka agatongwasa yaserukiye runani amizero y'abarundi yemeje ko yaje kwandikisha ugo runani kugira yisunga amategeko we n'abanywanyi biwe ntibazogire intambamye mu gihe cyo kwiyamamaza kubijanye n'ivyanyanywe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Uyo arongoye runani rw'amizero y'abarundi yatanze ubutumwa bwo kwihanganiranira muri ico kiringo cyo kwiyamamaza no gushira imbere ingendo ya demokrasi.
Demokrasi yubakwa nuko ivyumviro bitandukana hama muri uko gutandukane abantu bagashobora guhura bakabivugana ko bakagira icyo bahuriza ko kibafasha bose gutera intambwe baje imbere bari kumwe. Bamwe rero usanga bagira umwete ugasanga kumure bashaka kurutisha ibyo barimo babirutishe inyungu z'igihugu. Abo je impanuro no bagira ni imwe gusa nibumve yuko Burundi nubwo abarundi bose mu butandukane bwacu haba mu migambwe mu madini mu mamuko mu ntara n'ibindi icyo twokora rero umwe wese mu byo arimo nuko twoharanira ineza ya bose hanyuma tukagira kwihanganiranira tukiga kugurukira abandi tukumva icyumviro cy'uwundi ntiduce tumufata uko atari.
Abajijwe nimba ugo runani ruzo kwigisha gutora ego canke oya agatondwasa naho atashaze kuvuga aho ahagaze mu kwemeza ko hazokora igipimo yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ivyahinyanywe muri iryo bwirizwa shingiro bisubiza inyuma demokarasi.
Sino kwinjira muri byinshi mugabo kimwe gusa nuko harimo ingingo zimwe zimwe usanga zosubiza inyuma demokarasi kuko usanga kumburizana ibintu byo gukumira. Umwe wese rero ageze hariya muri ka kazu ko kwihereramo ntiwazomenya icyazoto
ariko nimba atari banga mwebwe muri oya na ego mushigikiye
umbaje ati muri ego na oya shigikiye iki harimo ibyo duhinyura hari n'ibyo tubona byo bari byiza umuntu azopima arabe ibyo hinyurwa bibaye byinshi gusumba ibyo umuntu yoshima azomenya uko atowe.
Ubundi mugambwe waje kwiyandikisha kuri uyu wa kane kugira uzo kwiyamamaze mu matora ya kamaramaka yo mu kwezi kwa gatanu ni Sawanya Frodebu. Leon Zingenda Kumana cegera turongo uyu mugambwe avuga ko baje kwiyandikisha kugira bahagararire intwaro ya demokarasi mu Burundi.
Aya masezerano y'ashya n'irwizwa nshingiro bikubira vugwa ubu twarabigize ku ruhara rukomeye gushikana aho mbere tugira n'injungu za demokarasi. Irwizwa nshingiro rimaze kudushikana ku bintu byinshi kandi turiko tubandanya ku nzira yo gusubiza hamwe yo kubana neza yo gutegura no gutsimbataza intwari ya demokarasi mu Burundi aho umuntu azishyira kizana atavuga kebaguzwa urabona aho ndiko ndakebaguzwa tukaba mu gihugu kiri mu ituze kitwubahiriza kikadukingira natwe tukacyubahiriza tukagikingira rero turonsa kakajyo se ni izo dutiza n'ibyakunda nta ubizi neza tuzogenda dusigurira abanyagihugu ibiriko birahindwa kandi bishobora gutera ingorane mu gihugu babyumve neza imenye neza amenye icyo bazotora icyari cyo eje ntibazo bavuga ngo reka ntabyo twari twamenye tumenye ko muje kubitubwirira ibintu byamaze kuyangara
uyo arongoye Frodebo umwe mu migambo itavuga rumwe no butegetsi yemeza ko ku rubuga rwa politike bitoroshe avuga ko ivyo bitabatera ubwoba ahubwo arakajyo keza ko gukora kugira bihinduke
yigiye mu nzira ya politike wemera nibikurikira hari ingwano nyinshi na cyane cyane ahantu demokarasi itabirakomera na cyane cyane ahantu ivyagataka kazi na muntu bitabirakomera ariko hakugira ubwo ngo ubijemwe ubumuco wabandi ubere urumura abandi ukagomba we kuba wenyine ngo kire wenyine iyo politike yopfumu yiheba twebwe duca twemera tudeka twibwa nabandi ibizoshika bizoshika umuntu ashobora gupfa ashobora kwangazwa arashobora gupfungwa arashobora kumanyegiye cyo ni bisanzwe uyu uri muri politike ibyo rero ntibyo dutera ubwo bakitegerezwa kubijamo kugira tubiheze bizoveho
gushika mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imigambwe 21 urunani rumwe hamwe no wigenga umwe nibo bari bamaze kwandikwa n'umugwe w'igihugu jeje gutunganya amatora seni kugira baze kuyamamaze kubijanye n'amatora y'ivyahenyanywe mu bwiza shingiro ryo Burundi igikorwa cyo kwandika abaze kuyamamaza kizorangira kuwa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 abaze kuyamamaza muri ayo matora bazohabwa iminsi 14 yo gukora ico gikorwa imbere y'uko amatora nyezina aba kuwa 17 ukwezi kwa gatano 2018 ibujumbura Remozimana ijwi rya Amerika.
Remozimana arakoze cyane nuko rero namwe incuti bakunzi urubuga ni rwanyu hayo makuru yaranze inondwe ku ijwi rya Amerika mu yavuga ku iki aho muri havugwa maki ayo tutashoboye kumenya avugwaho muri nayahe ruga ni rwanyu ikiganiro ni muri isanga eka muraza no kutubwira ingene muri ko muri tegurira pasika kuko aho ukera ejo kwa Mungu abemera izuka rya abemera Yesu Kristo bazohimbaza pasika murabikaruka ko mutubwira uko muri ko murayitegurira Tungana twese twateraniye hamwe twabukereye twari mbipimunsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku mityango n'inshuti meda biza we nishema byinshi tugaragiye ababumbi bemeye kuzi imityango ibiri kawumbi bahutse byose rwose kandi banavanze byose meda biza we mana umugisha habo wofobi Yemeje kubukeye marangwiruka he ibiro ninguko atashe itikana manu zaba yikura mbana ura urukuru tipa mbana urukuru tipa mbana urukuru tipa mbana matuza ngijuru ritwa akaririmbo ni ijuru rito wa mbere duha ikaze ku murongo wa telefone akaba ari Venon Venon ikaze mu kiganiro muri isanga
urakoze cyane
uherereye amajahe ga Venon
ndi mu Burundi ahantu hita mu Rutana
mu Rutana na makuru dusangiza canke ni iciyumviro
Ni chimbe chereke ni nyumba ya kimu mzee ukiwa cha Pasika au kwa sababu yake ukubali mtende mhangere. Eko tukona ni uko abantu bose mu bito kayo uko uyu munsi mukuru kwa abantu. Bari mu mukene kwa mutse yakahimba cyane. Bitaye ko cyatumye ni imvura nyinshi maze nyinshi kwa kandi igamye manje gukena. Yale utangari ni dokumenti ngo nege ngo nege kwa
Ndubu urategekanya kubikora gute aho bukera Gavino.
Cyabanye no buryo bwanje mfise umugore wanjye n'abana bantu tuzo kudufungura nyene. Ko muri ranye hanyuma cyo tagasana kugira tagasanye ku mugoro wa kabisha. Eh komo kandi ndiriye ati komo tugende gusenga dushimira Imana ko dushite ko yishyiriye ngo.
Ni naco gikomeye muri byose.
Yego
nuko rero reka twe turayikwipfuriza uzoyihimbaze neza n'umuryango wawe hama ejaho bukera natwe tuzobandanya tuba hama akanya kugira ngo mushore kwipfurizanya
Ego murakoze cyane n'umutarashimi.
Murakoze venangaho mu Rutana ni mu gihe gucu Burundi.
Ego murakoze nawe.
Turafise kandi na Thierry Kundi mu rongo wa telefone Thierry kaze ku jugi America.
Ego muramutse neza dia.
Ni mure.
Ego namahoro namwe.
Nitwe twabonye gucangira buraza no kwira.
Oya tubitse kubyi.
Ego, wererehe ga Thierry.
Dewe uyu mwanya ndi Bujumbura.
Ni Bujumbura madrai.
Bujumbura muri komine mwa. Ego.
Niti umviro changi na makuru dusabi kaniza tasho we kumenya muri nonzwe.
Ya ugo niti umviro kumakuru ya buzgwe nga iwanyi muri yendu.
Nduga kujambu.
Ega makuru yerekeye impunzi zaje ziva muri Kongo zikagenda mu Rwanda mugabo z'Abarundi. Ego biye kuraba kahise kazi no munzi muri rusangi ni karekare cyane. Ndavugije kubera ko zino muzi mbere yuko zijya muri Kongo zaje zamuka inyiwacu i Burundi. Amakahise kazo muzibuka neza menga nikabaye keza kubera ko habaye na bamwe bahasize ubuzima mbere na leta y'i Burundi bitumvikana n'izo mpunzi. Ariko unyuma zirahitamo komoka kubera ko leta y'i Burundi itari ishyigikiye ukuntu zitwara. Uyu munsi rero zaje zamuka muri Congo mu nyuma zijya mu Rwanda. Zimaze gushika mu Rwanda urumva ko mu Rwanda ibiriko biraba naho numenga u Rwanda ntirubyishimiye noneho nafe twumvize ko yabiroyemo. Ino munzi rero ibyo byijya ibyo byinywa byose usanga umenga bisa n'ibitandukanye n'iby'abandi basanzwe bafata. Rero jewe bino bintu ugiye kubiraba ugaca usanga umenga biragoye gutahura ingene ikintu umuntu asenga gishobora gutera umudugararo mu gihugu mbere kanahungabanya umutekano. Kubera womenga kwandika abantu baje nk'impunzi ni ibintu bisanzwe nka se ni ibintu bisanzwe nk'igihugu kugira kimenya abantu iyo bamuka n'abariho. Hanyuma no kubaharura bamenga ni ibintu bisanzwe ariko njyewe simvire cy'iwanjye mbona ko mu byo dusenga rimwe na rimwe hari igihe bidutuma duhuba tugasanga twatakaje kwiyumvira kwacu bikadutwara bigatuma kwibagira nuko tubanye n'abandi.
Wowe ukibaza ko aho kogwa iki canke ukabwira iki impande zitandukanye?
Oya tubwiwanje reka ahubwo duhanure zino mpunzi kubera ko ugiye kubiraba nta gihugu na kimwe bo bisabira kugenda ahandi. Ariko biravya nta gihugu na kimwe tubakira kidashoboye kubaharura cyangwa ngo kibandike. Iri cyifuzo cy'iwanje ni uko n'imiburi bo kwemera guharurwa. Nuko umuntu ashobora kumenya igitigiri cy'abariyo ibyo bajya kumbure byo by'umuntu akabyihota. Rero tubwiwanje izo mpunzi nizikubitagasha ubundi nta bongera zizoba zikironga.
Murakoze cyane rwose Thierry kuri ico cyumviro cawe ugumize ku murongo ku ijuru rya Amerika.
Murakoze namwe Diane.
Aho tukibutsa ko izo mpunzi ziyoboka umwigemeze biyangenda ku mana ijuru rya Amerika ryaragerageje akatari gakibwira ngo dushobore kumurondera duciye ku barondiri bamwe bamuyoboka ariko gushika ino saha ntiturashobora kumuronka kugira ngo nawe adusigurire atubwire ko abo ni ibintu. Ariko ico mwokwibuka nuko abo bayoboke baze biyangenda ku mana bagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuye mu gihugu cy'u Burundi neza na neza muri commune ya Kayanza Ibusinde aho bari sanzwe bagira iyo migo igwa yabo itandukanye yo gusenga. Zebengenda ku mana asigura yuko agifise imyaka 4 yeretswe na Yezu hanyuma ngo ku mwanya wagiye uregera imbere abandanya yerekwa ibitandukanye gushika naho yerekwa na Bikira Maria ariko Ekleziya Katolika mu Burundi ntimwemera amatohoza aracaba impande zitandukanye. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Jumita ingona ne kuti tena kwa basaka ne ubibari tema.
Tose kandi na Benjamin ku murongo. Benjamin ikaze ku jugi Amerika. Ariko akaju kawe kari hasi weekend nta kuri kuragenda. Imvura igiye kugwa hehe?
Na ni Benjamin de Kigali.
Uri Kigali akavura kariko karakuba.
Mvura yaze ahubwo ni nyinshi cyane.
Ababi ariho abatari bake bacavuga ngo numugisha akwibura yoboneka.
None mvura ni umugisha ituma ibintu byinshi bibaho.
Weekend ni gute Kigali?
Weekend yari nziza, twari tuvuye mu muganda, ndabona ibintu byose bimeze neza buretse.
Nuko Benjamin ukagira icyumviro ku makuru atandukanye twabashikirije canke hari nayo ushaka kutubwira ari ahuri.
Cyo navuga cyo nuko mutugeza amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi amakuru atwubaka. Muri make bashimira ibyiza mutugeza.
Urakoze cyane gose Benjamin, udutelefone nk'utwo twawe turadutera intege cyane gose mu bikorwa byacu bitandukanye. Twemeye ko ijwi rya Amerika tuzokomereza aho tukabandanya tubashika kunyota.
Urushinge twashyizemo tutaguru ntabwo twagana turukuraho. Ingenzi kuri twebwe murakoze.
Urakoze cyane gose Benjamin.
Namwe murakoze.
Namwe mushobora kugira nkuko kwa Benjamin nubwo muto bitubwira mukatwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Si ivyo mushima gusa ariko nivyo mushaka ko twohindura navyo murashobora kubitubwira. Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio y'indwi muri kumwe na Joe Diane na Hazo. Ijwi rya Amerika turabandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara Trose kandi na Prosper ku murongo wundi wa telefone. Prosper ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika. Hano Igoma dufite amakuru menshi cyane, amakuru menshi cyane. Ariko nshobora kuhereza tu amakuru mu make.
Tubwire ayo muri ayo menshi, utubwire mu duke twumve tuvugwa ngaho Goma.
Ndiyo. Hano mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu ndara ya Kivu ya Majaruguru. Abantu bageze kuri 18 abantu bageze kuri 12 bicwe mu mugoroba wo kwa kabiri kuramukira kwa gatatu mu murwa wa Beni mu Majaruguru y'indara ya Kivu ya Ruguru. Nyuma yabo bandu kwicwa umuvugizi w'ingabo za Congo Colonel Manke Hazukai yavuze ko huenda naba nimeshamba za ADF zo muri Uganda na nibo bakoze icyo cyaha.
Ubu byifashe gute none ga Prosper? Icuka kimeze gute?
Ibindi
icuka kimeze gute?
Ikiyuka none ikiwika none kime nibiza tu ntakibazo. Ingabo za Congo ziri kuvuga ko ziri mu operation zo gushaka kabisa izo nyeshamba za ADF Nalu zo muri Uganda. Ariko abantu bamwe cyane cyane ba societe civile bashaka ko ingabo za MONUSCO ingabo za Roni hano mu burasirazuba bwa Congo zishaka ko izo ngabo zifatanye na ingabo za Kongo mo ku gukora indambara uri ADF Nalu.
Urakoze cyane gose Prosper akuka urakoze gose ako karere kagoma abarundi n'abanyarwanda babayo ni benshi bangana gute.
Ai hano abarundi cyane cyane cyangwa se abanyarwanda ni benshi cyane. Abarundi benshi bakoraga mu muroni hano igoma no muri zindi ma no governmental organization ariko abanyarwanda hano igoma benshi benshi cyane n'abacuruzi.
Urababwira rero yuko ijwi rya Amerika turi ngaha kubera mwese mutwumva mukumva ururimi muzoze muragico muterere mu biganiro byacu bitandukanye.
Murakoze cyane ariko ngomba gukora iki kuba kuohereza ayo makuru yose yo mu burasirazuba bwa Kongo hano igoma.
Urakoze Prosper, reka tuzongera tuguhamagare. Asante sana.
Asante sana. Izina byawe wikwande?
Nitwa Diane Nahaza, ugumize ugume wumviriza ijwi rya Amerika. Urakoze cyane gose Prosper ngaho goma. Turase kandi na Kwizera ku yundi murongo wa telefone. Kwizera, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he nawe gakwiza?
Ubu ngubu ndi Kigali Kimisagara.
Akabeho akavura bimeze gute? Deka ababijeje turaza kwibashikiriza hama barabe ico bokora barabe nuko ari hose canka ingorane ishikira bamwe bamwe.
Hello,
ni turaza kubishikiriza abatwumva ariko ubanze tubabarire gato kuko hari induru nyuma yawe biratuma bariko baratwumva batorohegwa mu kutwumviriza. Wegere kure yabo hama inosara za kongera aguhamagara hanyuma tubandanye ikiyago. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mukirundi no mukinyarwanda ikiganiro ni muri isanga tose kandi na Peter ku murongo. Peter,
yego ndabumva.
Nikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego,
icyumviro canke amakuru dusabikaniriza?
Na makuru nuko wabwira ngahe Gitega. Gitega ibintu bimeze neza, gusa ikintu nashaka kuvuga ni birya bintu by'impunzi z'abarundi zagize isanga yatiri mu bihugu cya Tanzania zari zitashe. Hanyuma twabonye ko byatubabaje kureba, gusa nyine Imana ibakire. Hanyuma mu gihe baba bakeneye gucarabukana impunzi be bari bakoresha imidugu ikomeye ngo kuko bavuga ko rya sanga ryatewe n'imodoka zacitse amafiri. Tugasaba ko zabararaba neza, ko imodoka bazisuzuma neza, hanyuma kugira abarundi bacu bene wacu batashe iwacu ari amahoro, bashika amahoro nyine. Nibyo mukaba mwizeza, nkaba ndabashimiye.
Urakoze cyane gose Peter. Ku batashoboye gukurikirana iyo nkuru, nuko ku munsi wa kane impunzi z'abarundi bariko baratahuka bava mu makambi atandukanye ya Tanzania nka Nduta baja mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi. Batandatu muri bo bagize insanganya, muri abo kandi bari kumwe n'abandi babiri b'abatanzania. Nuvuga ko abapfuye muri rusange ari umunani, tugahoza imiryango yabuze. Abagera kuri 30 barahakomerekeye, ariko 19 ubu ngo bariko baratora mitende. Ni inkuru tuzobanda nya dukurikiranira hagufi. Jenzi chamafanga tagura Cruz bella tenzi chamafanga tagura Alistic once again Junior master Jenzi chamafanga tagura Jenzi chamafanga tagura Jenzi chamafanga tagura Nubutima wawe Jenzi chamafanga tagura Chama faranga tabura, tukibaza kwa aho muri tuno turirimbo dutandukanye duca tubafasha kugira ka weekend nziza mwitegurira pasika kuko naho bukera muraza muratubwira ningene muri kumura yitegurira aho muherereye. Turavise kandi Jean-Claude ku murongo wa telefone. Jean-Claude Ikaze,
ego murakoze.
Uherereye ga Jean-Claude?
Ndinga muri ari wa muri Leta Zunze za Amerika.
Muri Leta Zunze za Amerika havugwa makinga aho uri?
Ah, namahoro.
Akabeho canke mwatanguye kuronka ubushuhe bukebuke?
Turatanguye kumva ubushuhe bukebuke. Ego.
No, kuduga kwijamba icyumviro canke namakuru dusabikaniriza?
N'icyumviro no guhoza imiryango yabuze mu mpunzi, kuko nanjye narabaye impunzi muri bijya bitinyeri kandi nkongera nashimira Imana kubona yansikanye n'amahoro ntarahura nsanganye. Ego, nkongera nkashimira Ijwi rya Amerika kubona ribasha kutugeza ku ibiganiro n'amakuru atomoye kandi atohojwe. No wasabira pasika nziza namwe mwese n'abari kubara yumva
mwese. Urakoze cyane, urakoze cyane gose Jean-Claude.
Yego, namwe.
Turase kandi na Niyonsaba ku murongo. Niyonsaba? Niyonsaba? Turiko turumva atariko aratwumva, sinzi ko akiri ku murongo. Niyonsaba? Agatelefoni kiyongera kahuye n'ikibazo, ariko turabandanya ikiganiro muri Sanga. Turose kandi na Emile ku murongo. Emile Ikaze ku Ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze cyane. Niwe neza?
Ni mode.
Yego, ni mode. Ndi simwe no kubona musore kujya kubura na imaze igihe navuga.
Byari byagenze gute?
Cyane nyine simwe na zagenda, simwe na zagenda ariko nabakurikirana cyane.
Uherereye ga Emile?
Nereye mu Rwanda Kigali, ndabona n'imvura ni nyinshi cyane, nyinshi cyane nyine rero. Tena ni sana sasa kusikiliza. Sasa kusikiliza. Na wana baje abantu bavuye muri Kongo ngo bajye kwa Zevia. Tena sasa kusikiliza nkabaye impanuro nkababwira yuko bareke kujyanwa n'izi si bavuge ngo bakurikira umuntu uza n'amakosa. Ibyiza bakurikiza amategeko y'igihugu barimo. Uko bitayemo amategeko gikise bakajyana nazo. Kandi kuvuga ngo bakurikiza ibyidini byabo ndumvumengano kuyenda cyane,
ariko nta dini bavuga ko bafise. Bavuga yuko bari muri Ekleziya Katolika mbwa bakayoboka uyo mu mwigeme Zebiyange Ndakumana.
Yego, yego, nakwite kumwebora. Ariko ino uko ngo kuno bavuga ngo ayoboka Zebiya ushobora gusanga ariko arababisa kuko baramusenga. Nta hari abantu benshi bavuga ko bacyarana muzi batamubona.
Reka ntitubarengera karimbi, ntitubarengera karimbi. Nta wavuze ko bamusenga, bavuga ati twe turamukurikira kuko aba dufitiye ubutumwa butandukanye. Ariko aho twavugana n'umwe muri bo mu minsi yahera yaratanze umuco, avuga ati twemera Imana mugabo yaciye kuri Zebiya mu butumwa butandukanye, kandi ubwo butumwa tuze kwama tubukurikiza ibyo Imana idusaba. Bo niko babivuga ati turabikurikiza kuko aba yabibwiwe nawe.
Ariko basi ego bo kwirinda bagakurikiza nk'ibyo amategeko y'igihugu baba barimo kwibasira basaba bakareka ikimenga bashatse kubifata ukundi tarifu akurikiza amategeko y'igihugu bicayemo bakagendana nacyo.
Yego,
kuko nabo babasakira inabi kuko barinda babahindaro kuko babakunda nabo bemerewe babera abana beza babakurikiranire bakurikirana impanuro z'igihugu bahagazemo ko nibyo numva umenga zabazizi.
Urakoze cyane gose Emile.
Murakoze namwe.
Kwenzi murongo wa telefone hariho kandi na Rukundo. Rukundo ikiganiro muri isanga wisange cyane gose.
Ya murakoze cyane.
N'impore.
Yego ni impore.
Wenda byumva ko akadri karongorotse ngira ngo weekend ikwiragenda neza.
Ah, imeze neza cyane n'akazuba kariko karaka.
Eh, uherereye ga Rukundo.
Ndemere ayidaho.
Akabeho kariko karahera.
Ya kai tuno munsi turi kuri mirongo ine na gatanu kandi aracari mu gitondo urumva aza kumera neza.
Haraza kumera neza amasaha ari imbere. Yego. Nuko ukagira icyumviro canke n'amakuru dusabikaniriza.
Ngomba gutanga nandi icyumviro kuri abo barundi bene wacu bo kwa Zebiya bari mu nkambi. Ya kuko numvise mu makuru bavuga ko bifuza n'ikindi gihugu bashobora kujyayo bashobora kubakira kuko batemera kwandikwa muri ubu buryo bugezweho. Ya rero icyumviro cyanjye sinzi ko bo bakurikirana hisi igeze ndumva ko bari Burundi bwonyine bwo babusigaye budakoresha ibyerekeye ufata ibikumu bwo bari Burundi gusa mu bindi bihugu byose ndibaza bisigaye ubwo buryo barabukoresha. Rero icyo no babwira sinzi ko dukubahanura ndumva bo kwisubira mu Burundi kuko no mu Burundi nawo ndumva ko na pasiporo bumukuyaka ari pasiporo nayo nyine basigaye bafata ibikumu. Rero ndumva ko sinovuga ukwizera kwa buryo iyo umuntu yizeye ikintu nta muntu ashobora kumuhindura mugabo nobasaba ko bokwitahira mu Burundi kugera icyo gihe bazorindira mu Burundi nta n'ibyaza naho buriya sinzi ingene bizogenda gusa nosaba nk'abantu b'amasengero kumbure bakabegera bakabereka ijambo ry'Imana kuko jewe nsoma Bibiliya ntayinyereka ibyo gufata ibikumu ko ari icyaha sinzi iyo mirongo iyo bayikuye.
Si ibyo gusa, hariho n'incanco batemera, hariho n'ibifungurwa bimwe badashobora gufungura. Ariko uravuze ikintu cyo gusubira mu Burundi, ku bwawe urabona ko wasubiye mu Burundi bokoroherwa mu gihe bari bavuyeyo abatari bake muri bo biciwe ubusinde bariko barabuzwa nyine ibyo basanzwe bagira nk'imibwirwa yabo.
Mu Burundi narakurikiranye umunyakuba w'umwunganizi mu biro by'ubushikiranganje yaravuze ati nibaze tuzobakira mugabe icyo twobasaba kuko gaturika ntabwo ibemera. Ariko icyo umwunganizi yavuze ati rero ko gaturika itakibemera buza bagashinga ishengero ryabo rijyanye no kwizera kwabo. Ati twebwe nk'ubushikiranganje bubasha amategeko y'igihugu, ati nta kibuza tutazobaha aho basengera, nabo bitegenze nk'abandi barundi bose bafite imyizero itandukanye kandi bose bari mu gihugu. Atanu ari karahohoterwa naragerageje kumukurikirana kandi narabishimye.
Urakoze cyane gose Rukundo, reka tuzogerageza tubatumire mu kiganiro gikwiye bonyene batubwire uko babona akazoza n'ico bategekanye.
Ya kandi nimwabatumira nimwaronka akanya muze kuko ndashaka nanze ko nogira ico nobabaza kuko mu gihe bafise ukundi kwizera kudahuye n'ishengero barimwo ku by'ukuri bogenda bagasinga umugwi wabo nk'abandi bose nk'abajehova n'abandi bose
bagakora
ukwizera kwabo.
Tuzobikora. Ekanazebi yashobora kuba yumvira radiyo ahari twaramurondeye biranka, ariko abamwigereye canke abo babazi aho bari bakamenya uko twomutora nabo bashobora kwitubwira gutyo wenyine tukamwitumirira akisho twe tubazo dutandukanye. Urakoze cyane gose Rukundo.
Namwe murakoze bye.
Hariho kandi na Aimable yaturindiriye ku murongo w'undi wa telefone. Aimable, ikiganiro ni muri isanga ikaze.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye?
Nerereye mu gisagara cya Bujumbura.
Amajahe neza na neza.
Muri komine Mukaza.
Mbifashe gute? Wikende mwatanguye abanyabujumbura.
Basha, by'ubu nyine by'ubukene bwabo uko biri kose umuntu arashyira gushima Imana.
Mukashikane mu yiteguriye gute?
Asika cyo yiteguriye ku mushima naye zimo biri byoze mbona yisigaye rigowe.
Gute.
Cyukene Diane uratwendeje ni nta cyoroshye cyo mu Burundi nta cyoroshye.
Ha hindutse iki?
Cyukene uvuze kuri ubukene impande zose ubu witwe tubangamiwe. Yego.
Nuko Emma. Uti washaka duga ku ijambo.
Yego, nashaka kuvuga ku kibazo cyerekeye ubutungane bwo mu Burundi. Sikuri ubutungane bwo mu Burundi uri kuri heza kuburyo musigaye bukora n'ukuri je nagomba gukebura nk'abantu bakora nk'abantu bakora mu butungane. Yo kuri bi kwita gashi barawe ukuntu bariko baraca imanza. Sikuri mu Burundi hagezweho yuko umuntu udafise amafaranga bashobora guhengamika ikintu byo kuri kandi ubonesha kwino kwa rukuri
baraguhengamika igwawo
ye profesi ki mugende ngende ko ndavuga ndabifitiye igemezo
biragenze gute
ego nta birebe n'ishere bivuga ko mugabo byo kuri hari ubwo umuntu ashobora kujya kwitwara. Ego ugiye kwitwara ikintu ukavugana n'abajiji irubanza byo kuri kuri wa mwata burya nk'umuntu. Hama wewe wa mukomfose nk'umuntu neza. Abagiye mwumvikanye yuko icyo kintu kandi mu bisanzwe cyari ikibazo cy'itongo. Yego, ikibazo cy'itongo rero urumva bari baje kugabura. Baje kugabura rero iyo rero nyamuntu araje ku ruhande rw'iwe asanga yararenganijwe. Ego hamare rero niho mu nyuma nyamuntu yo kwita gashi. Acyasubira mu iyo komine. Ati kimwe urubanza sinawe shimye kunguruza. Ariko iyo hantu icyo kintu aho hantu amakosa yose uwo muntu yababwiye barayemeye ariko bukeye bwaho. Baragihakanye baramwigaramye mu nyuma yuko ataje bamubwiye baramwihakana izuba riva. Ubu rero urubanza twarunguruje nkasaba rero umushyikira nganje w'ubutungane nyakubahwa. Laurentine Kanyana murakoze cyane Diane. Byukuri bashyike ku kibyi barabe ukuntu imanza ziriko zirakibwa. Biba byiza cyane byukuri hari abanyagihugu tubabaye dutuntuye. Yego n'ukuri nimba ariko aranyumva. Kuri bagerageze bashyire ukizora bimanje kuno ziko ziracibwa.
Urakoze cyane gose Aimable. Ngira ngo abo mushikira nganje bw'ubutungane mu Burundi barumvise ubutumwa bwawe, ntitwogira ko ngo duce tuvuga ngo ivyo uvuze n'ivyo canke si ivyo kuko atari bo twari turi tutamenye nuko vyagenze, ariko abo vyera birabega bazotohoza hama namwe ngira ngo mutunganirizwe.
Yego cyane murakoze Diane.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Yego namwe na Pasika nziza murakoze cyane. Kwicyo cyane cyangwa tuhimbara cyane.
Urakoze cyane gose. Butuma nk'ubwo bushabudutera intege na Innocent kimenye mbona tuye amwenyura muhinga bw'ivyuma.
Murakoze cyane na Pasika nziza cyane.
Urakoze cyane gose. Sitrose kandi na Christiane ku murongo. Christiane kaze kuje muri Amerika.
Amahoro Diane.
Christiane uratubwiriye Pasika kuje muri Amerika kuko abafasa ntidukunze kubaronka gose. Mwahora.
Yego mbere Pasika nziza ngaha.
Ko tutabaronka cyane bigenda gute?
Agenda hari igihe mwebwe mutaba muri ngahongira mu buhinga bw'ibyuma kenshi ndahamagara.
Uzohora uhamagara kandi uhimirize n'abagenzi bawe kubigira gutyo.
Yego.
Uhereye he none ga Christiane?
Ndi mu Burundi. Yego. Ni Bujumbura?
Ni Bujumbura. Kaba Pasika uri kwitegurira gutyo.
Washa nk'uhereye kuva ngaho oye turayiteguriye nyine ku mutima. Ibindi nyine uko yabivuze biragoye. Hari ubukene nyine. Ariko ntacyo uko tubyiteguriye ku mutima niho hakuru.
Ni mutima niwo ukomeye.
Ego.
Nuko Christiane uno munsi rero n'amakuru utubwira ari aho uri canke n'icyumviro kuyo twagiye turashikiriza.
Jewe bwa mbere na mbere nari nifuje guhoza abarundi bene wacu bari batahutse bavuye muri Tanzania. Byarambabaje cyane mu gihe iyo bari ko baratahukana abo barundi bene wacu babe bagerageza barabe ingene babatahukanye barabe imodoka babazanamo ko zimeze neza. Irababaje cyane iyo twumvise ko bagiye kubatahukana hama hagacashika ibintu nk'ibyo onye biratwica biradukomeretsa twari dusanzwe dufite igikomere. Ego hama urumva ndahojeje imiryango yabutse hama ndasuhukije n'abari mu bitaro ndabifuriza ko Imana yobafasha bagakira. Ego
nuko kugira ngo ubutumwa burabashikiriye aho bari hatandukanye.
Ego hama hari n'ibindi bimaze iminsi biko biraca mu makuru bavuga ingene basubiye kuza barafata abantu. Umuntu ntamenye iyo abo bantu babajanye birababaza. Ego biratubabaza kandi biraduca ivutu. Nibaza ko abo ndiko ndabwira barabyumva bogerageza umuntu niyo bamufashe basi bagaca bamenyesha aho bamujanye.
Ushatse kuvuga bamwe bafatwa mu ntango zino ndwi harimo n'abarica ko yari yafashwe yorekugwa yongera gufatwa kandi acayongera kurekugwa.
Ego. Ego
nuko ngira ngo ubutumwa bwawe burashitse nawe.
Ego murakoze.
Murakoze cyane gose Christiane ubandanye ukirirwa n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika ama bapfasoni aho muzohurira uti amajwi yanyu barabakumbura gose bakayabura muri sanga.
Ego ndakwifurije Pasika nziza
nabo
ngaho ku ijwi rya Amerika bose ubambwirire ati Pasika nziza.
Ku izina ryabo reka ndagushimire gose.
Ego murakoze Diane.
Twese kandi na Ismael kaze na wewe. Ismael
umara mahoro
turashimira Imana. Atari gihindutse jembo na bimeze neza kazuba katwakiye.
No naye nashaka kubabwira ngo muzadutumire mu kobwa Zebia kugira ngo tubizize tumubaze
kumuronka nico kitoroshe. Twaragerageje duca nko ku matelefone ubwande naciye ku matelefone ya 10 ariko byaradutaye kwa amazi.
Hanyuma rero nagira ngo muzadutumirire n'aba mugore wundi muri ubwo bw'ikiganiro umwe yemera amadayimoni umwe yizera amadayimoni cyangwa se imizimu.
Ismael urushatse kuvuga umupfasoni nuko ntariko ndibuka izina ryiwe w'umunyarwandakazi wo mu idini gakondo.
None se ako yemera nyine abakera imitima y'abantu
ariko si iby'amashetani cyangwa iby'imizimu.
Nebe se abantu bapfuye babemera nk'imana se mubaho babemera ibiki?
Reka tuzongere tumuguhamagarire asubira gusigurira.
Sasa tuzanyuma tumase kamende mwonyakaya mwazamuza kamvugisha naye mfite ontuma cyangwa tuvuga
sawura koze Ismael. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu urubuga ni rwanyu mwisanzure mutubwira amakuru avuga ahiwanyu mugico muvuga kuri twabashikirije canke ibindi byumviro bitandukanye mufatiye kuvyo mubona ahiwanyu.
Kutoka
cause I just wanna let them know my Africa music. Africa music. Africa music.
Umuririmbyi w'umutanzania Diamond mu karirimbo ahayagiza Africa, Africa Beauty, tukibaza yuko kariko karabafasha kugira weekend nziza aho semiko mumviriza ijwi rya Amerika muherereye. Ikiganiro ni muri sanga kuwa gatandatu urubuga abari rwanyu mwese mamuri abatumire bacu kuko mutubwira amakuru atandukanye araho muri mukagira ico mushikirije kuyo twabashikirije canke ivyumviro bindi bitandukanye mufatiye kuvyo mubayemwo kuvyo mubona mu kibanza. Tose Philbert ku murongo wa telefone. Philbert Ricardo.
Yego yego mwiriwe.
Mwiriwe neza wakomeye.
Turaho turagumye.
Uherereye
iyi mu Rwanda.
Nyamagana.
Kibungo.
Kibungo havugwa Makiga Philbert.
Kibungo nta kibazo. Bintu ni byiza.
Mhm. Akavura kabashitse kwa Banyakigali bayikora tubwira ariko akavura kariko karagwa byifashe gute Kibungo na.
Kibungo ikirere kimeze nabi ntabwo akavura kagwa hatonyanze gace cyane.
Ah.
Ntabwo ari nyinshi.
Nuko Philbert na makuru ya Kibungo tuzaniye canke ni cyumviro kindi.
Ni intererano.
Duga ku jambo.
Yego ariko mbere na mbere fokasi yagiye muri pansiyo
ariko icyo kibazo umenga si ubwa mbere ukibadije.
Oya ntabwo ari iki.
Nabandi yego ndakeka ko yagiye muri pansiyo yiwe
n'umwita bakukuruke ngirengo.
Yego
bagira ubusa yari inkuru yahitishijeho yo mu Mutara. Nayumvise nayo ariko nyakuba yarabisubije.
Yavuga ibiki?
Oya ntabwo ari iyo ibyo yasubije ni yayindi iyo y'abaturage b'igicumbi. Bagira ubusa tugezaho inkuru nzima n'undi muhungu uba muri Kenya w'umurundi yitwa
Eloge.
Eroje birikane nuko nuko abo barungu amajwi yabo n'ikintu batari nkuru bazitarana ubukerebutsi cyane. Hanyuma wowe iwani mu ntara tuba turi kumwe buri gihe. Kuva mukitangira kugikorera publicite narabumvaga bwa mbere na mbere gihitaho. Siri kuvuga nuko nakubwira itariki ariko reka nkibikira ko gako. Kuva rero cyatangira ntabwo ndagisiba na rimwe.
Niumva none ko wewe uri umunywanyi mwiza w'ijuru ry'Amerika.
Hanyuma hari n'irindi rushanwa mwigeze gushyiraho ry'indwara y'ubukango wowe ushobora kuba warukiriye umunyeshuri. Kera nabwo nari higanwemwo nohereza akapapuro dembure yari amafaranga ijana. Nabwo ndaritsinda urumva tumaranye igihe kinini kubwa abafokasi kera.
Kubandanya gutyo nyine Philbert.
Rero ni ikiganiro yakoraga cyitwaga kera habayeho icyo cyavuyeho. Ariko muzajye mushyiraho n'utuntu kantu gasa n'agahiganwa gake nk'umunota umwe hanyuma abantu babandikire mushyireho email dukisheho ibisubizo gutyo bituma mwongera abanywanyi.
Udutwara muri kino gisata kenshi aba ariko arumviriza iradiyo nibaza ko ubutumwa bumushikiriye tuzomubwira birabuko abigenza.
Yego harya ubu iki gisata cy'ibiyaga bigari gihitaho ngaho kiyobowe nande
kiramutswa umushinga na Etienne Karekezi.
Ni Karekezi. Akandi kabazo k'amatsiko ese ni ageze nko mu kigero cy'imyaka ingahe niba wenda n'umupresizi yari yakumbwire.
Philbert reka ndagusezere kuko ndumva ko turiko turaja mu bindi ubwo n'ubuzima tuzovugira ku iradiyo ariko tuzombwira guhamagare akwibwirire.
nayo twomeye. Eh, urakoze cyane gose.
Yego namwe.
Nuko nshuti bakunze ijwi rya Amerika kuba mutuba hafi mu biganiro byacu bitandukanye biradutera intege. Aricyo mushaka ko tubashikira ko muratwandikira kuri radio yacu arubaze gmail akaburungu com. Cause I just wanna let them know to my feet I'm using. Africa music. Come on, Africa music. You're my Africa music. Come on, Africa music. Benoit reka tukwakire mu masogonda makenya gusa ko turiko turasanga basozera ikiganiro cuno munsi ikaze Benoit.
Ndabumva
mvunagura vunagura mu masogonda makenya.
Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu wa mbere wo kuri Pasika ubanziriza Pasika. Abantu hano ugeze mu mujyi urasanga abantu bose bitabiriye bashushe bareba uburyo kejo umunsi w'Imana bazajya kureba uburyo cy'umwami Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba.
Aho ni Kigali?
Kuri Nairobi.
Nairobi, aha.
Nairobi. Abantu bose barishimye ejo kuwa gatanu hashize tubagiye mu misa. Abantu barasenga uretse gusa byo ko ari ikibazo cy'umuntu ya politiki umwe utavuga rumwe na leta.
Miguna
nicyo kiri kuri top abantu nicyo bari kuvugaho abakristo abantu bahagarariye amadini abadahagarariye inzego za leta bose nicyo bariho.
Benoit reka tuzosubire kuguhamagara ejo tuzaba turi kumwe mu kiganiro muri sanga hamuzo tubandanirize utubwira yavugwa Nairobi. Akaino kuri Benoit rero duce dusozere ikiganiro muri sanga cuno munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze cyane kuri micro muri studio y'indwi mwari kumwe na Jewe Diane nahazi turaza kongera igihe cy'isaha 12 ku makuru azobagezeho turafitiye. Muri ayo harimo inkuru yerekeye kaminuza yegukira abanyagihugu izotangura mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Abanyeshuri bariruhutsa mugango arashaka kumenya uko izokora muraza kuba hagufi ya maradiyo yanyu. Mugire rero weekend nziza ahiwanyu. Innocent Kimenyi, Diane Nahadi hamwe na ingenieur twari kumwe muhinga bw'ivyuma tubasigiye kano karirimbo Africa Beauty ka Diamond. I just wanna dance.
VOA Afrique.